Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika vya Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi ryobora. Hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Icyiciro cya kabiri cy'Abarundi barenga 500 bari barahungiye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda barayibasubiye mu gihugu cyabo.
Twari twahunze umutekano muke wo kubaho nabi, mbonera kurezita uburabuza. None tukaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye, ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo.
Tugasaba yuko dufata neza bakaturindira umutekano dusubire kongera guhunga ubwa kabiri.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi zaraye zitahutse. Muri zone Buyenzi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu rukerera rw'ejo kwa kane habereye igitero cya grenade ebyiri, umuntu umwe ahasiga ubuzima. Mu Rwanda Major Calixte Nsabimana Sankara wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye y'uwo avuga ko yahoze ari Sebuja Paul Rusesabagina. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mu 58 barishwe mu bitero byabaye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi babitangaje cyo ku munsi wa kane babyegeka kandi ku muhari ADF ufise amamuko mu gihugu cy'Ubuganda. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'iyo ntara Agio Gidi yavuze ko ibitigiri binini by'abanyagihugu bahunze inyuma y'ibyo bitero byabereye ahitwa Irumu. Umushikiranganji Gidi yavuze ko abantu 23 bishwe ku wa kabiri, abandi 35 bishwa ku wa kane. Akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane karatanguje ibiganiro by'iminsi 3 n'imigambwe ya politike, amashyirahamwe ategamiye leta hamwe n'amasendika. Abantu hafi 500 nibo bitabiriye ibyo biganiro biriko birabera i Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Abanyamakuru bavuga ko abategetsi bitabiriye ibyo biganiro ejo ku wa kane basi n'abadahuza ku kiringo leta mfata kibanza yomara hamwe n'uruhara rw'abasivile muri iyo leta. Biciyemwo imigwi y'ibi bibazo birimwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, gutunganya amatora hamwe no gukingira ubumwe bw'abanyagihugu, demokarasi hamwe n'amahoro. Indongozi z'abadacana waka muri Libya ziri mu biganiro kuva kuri wa kane muri Maroc, ni mu gihe hari amaraporo avuga ko habaye umwumvikano ku bibazo bihambaye birimwo ibyerekeye amatora no gushyira hamwe amaleta atumvikana. Ibinyamakuru byo mu bihugu by'Abarabu bivuga ko hari ibibazo bimaze kuganirwa ko muri ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe muri Libya, ariko ntibiramenyekana nimba byumvikanywe ko bishobora kuzoshyirwa mu biganiro bizoba mu ndwi za i Geneve. Ibinyamakuru muri Libya bivuga ko abari mu biganiro bitekanijwe mu Busuwisi ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda bemeranije ko amatora abwirizwa kuzoba mu kwezi kw'12 mwaka w'2021 bivanye n'ukuntu bumvikanye ingene ibwirizwa shingiro rizoba ryubatse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika, imiriro mu ishyamba yarabandanije gutongura uburengero bwa leta ya California ejo ku wa kane, aho abantu bashika kuri 3 bamaze kuhasiga ubuzima hamwe n'amazu aharurwa mu majana amaze gusambuka. Iyo miriro yatewe n'imiyaga myinshi hamwe n'ubushyuhe burenze urugero imaze gutongora amahegitari arenga 1,000,000 muri California, arenga ayahiye mu mwaka uheze. Abategetsi bavuga ko amazu aharurwa mu majana canke 1,000,000 amaze kononekara canke yasambuwe n'iyo miriro muburengero bw'iyo leta mu karere kare ku misozi yo mu buraruko bwa Sierra Nevada. Yindi miriro kuri bibe ku ruhande rw'amareta ya California na Oregon imaze guhitana umuntu umwe n'amazu jana 50 yahiye. Imiriro kandi irabandanya guturira igisagara cya Los Angeles kiri mu manuko bwa California hamwe no mu makomine yo mu manuko bwa San Bernardino na San Diego nyuma yo kugara amashamba y'amaratiro 8 mu manuko bwa California mu ntango z'iyindwi. Abajeje kugendereza ibihe muri Amerika ku munsi wa gatatu barafashe ingingo yo kugara amashamba yose 18 y'iratiro yo muri iyo leta ya California. Leta z'ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano abantu 4 bafatanije n'Uburusiya ibagiriza kugerageza kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yemereje aha muri Amerika. Abafatiwe ibihano ni Andriy Derkach, umushingamateka wo muri Ukraine akorana n'iperereza ry'Uburusiya, hamwe n'abandi barusiya 3 bakorana n'ikigo gikora ubushakashatsi kuri interinete kiri mu gisagara cya St. Petersburg mu Burusiya. Umushikiranganji wa Amerika w'ubutunzi yavuze kuri uyu wa kane ko Derkach hamwe n'abo bandi barusiya bakoresha ububeshi mu kugerageza guhindukiza uko bifuza ko amatora aba muri Amerika hamwe n'ahandi ku isi. Ibi bihano bifata amatungo yabo aha muri Amerika, kandi Abanyamerika bakaba barabujijwe gukorana nabo mu bijyanye n'ubutunzi.
Arize Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanye, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje duhereye mu Rwanda. Uwahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN Major Calixte Nsabimana Sankara arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye ya Paul Rusesabagina, avuga ko yahoze ari sebuja. Inkuru irambuye murayigizwa na Eric Bagirubusa.
Si Sankara gusa wifuje ku rubanza rwe rwahuzwa n'urwabwa na Paul Rusesabagina, ahubwo na Maître Yusuf Nduti yuburanira baregera indishyi muri uru rubanza niko yabyifuje. Nawe yasabye ko iyi dosiye yahuzwa n'iyabwa na Paul Rusesabagina. Yavuze ko guhuza aya madosiye yose kubaburanira indishyi aribwo babona inyungu, kuko ngo mu magambo ye abaregwa iyo babaye benshi ni nako indishyi yaboneka byoroshye. Ubu busabe bwa Majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara n'ubwa Maître Ndutiye bwo guhuza dosiye ye n'iya Rusesabagina buje nyuma y'igihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame hari icyo abitangajeho. Mu cyumweru gishize mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu, Perezida Kagame yakomoje ku guhuza aba baregwa mu rubanza. Yavuze ko bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa se ibyo yakoresheje undi. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo uruhande rwunganira bwana Rusesabagina ruvuga kuri ubu busabe bw'impande zombi, ariko ntibyadukundiye. Kuri telefone twavuganye na Maître David Rugaza, umwe mu bamwunganira, adusubiza ko yarahuze ariko ku kindi gihe yahuguka yatuvugisha. Twari dukeneye kumva uruhande bahagazeho ku guhuza ibirego bya Rusesabagina Sankara na Nsengimana. Twabibutsa ko Paul Rusesabagina amaze iminsi igera ku 10 agejejwe mu Rwanda ku buryo butavugwaho rumwe. Yarakuriye impuzamashyirahamwe MRCD yashinze umutwe wa FLN witwara gisirikare kandi urwanya leta y'u Rwanda. Sankara na Nsengimana bavugiraga uwo mutwe mu bihe bitandukanye. Ubusabe bw'amajoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara bwiyongereye ku busabe bw'ubushinjacyaha busaba urukiko guhuza urubanza rwa Sankara n'ubwa Kapiteni Herman Nsengimana. Ubushinjacyaha burasaba ko izo mpande zombi zihuzwa, kuko ngo ibyo baregwa bifitanye isano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuburanisha amadosiye abiri atandukanye mu rukiko rumwe byashoboka ko hatanga ubutabera butanoze. Bwana Bonaventure Rubee guhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza yasobanuye ko igihe izo manza zombi zaburanishwa mu buryo butandukanye bara gufatwa ibyemezo bitandukanye, yasobanuye ko ibyaha bitanu Kapiteni Nsengimana akurikiranyweho abihuriraho na Majoro Nsabimana. Yibukije ko nyuma y'ifatwa rya Sankara, Kapiteni Nsengimana ari we wamusimbuye ku buvugizi bw'umutwe w'ingabo wa FLN. Yisunze ingingo z'amategeko umushinjacyaha, yavuze ko iyi imanza nyinshi zifitanye isano ku buryo imikirize yazo ishobora kuvuguruzanya ziri mu rukiko rumwe, umucamanza ashobora gufata icyemezo cyo kuzihuza zikaburanishirizwa hamwe, maze asaba ko mu rwego rwo gutanga ubutabera munoze urubanza rw'amajoro Nsabimana bakunze kwita Sankara rwahurizwa hamwe rwa Kapiteni Nsengimana ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha Nsabimana yabaye nk'ujya ku ruhande maze nta mususu abwira urukiko ko nk'umuntu maze igihe kinini aburana ndetse n'urubanza rwe rugeze kure yashimishwe no kwisanga bareganwa ari batatu aho kuba babiri yagize ati twumvise amakuru k'ubushinjacyaha bwashyikirijwe dosiye y'uwahoze ari databuja Rusesabagina tubaye tuburana turi batatu numva ari bw'ubutabera bwababutanzwe abanje kumwenyura aseka gakeya umucamanza ukuri y'inteko iburanisha yabwiye Sankara ati dosiye ya sobuja Rusesabagina ntayo dufite mu rukiko ayo n'amakuru muduha kandi tutagenderaho tutarabona dosiye ubwo nayo niza mu rukiko ruzafata icyemezo yamusabye kugira icyo avuga ku guhuza cyangwa gutandukanya urubanza rwe n'urwa Kapiteni Herman Nsengimana maze Majoro Nsabimana avuga ko yumva kuzihuza ntacyo byamutwara umwunganira mu mategeko Maître Moyize Nkunda barashiwe yabwiye urukiko ko asanga hazavuka ikibazo mu guhuza izo manza zombi aravuga ko asanga kuzihuza bishobora gutuma basa n'abatangiye kuburana bundi bushya ku rubanza rwa rugeze kure Maître Nkunda barashi arasanga guhuza izo dosiye zombi bitazatanga ubutabera bunoze ariko akabihara urukiko rukazabifataho umwanzuro Majoro Sankara yafashwe mu mwaka ushize wa 2018 mu gihe Kapiteni Nsengimana we yafashwe mu mpera za 2019 bose bararebwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba cyane cyane ku bitero byagabwe mu bice bitandukanye by'umuntara y'amajyepfo no mu burengerazuba bigahita n'ubuzima bwa bamwe umucamanza yanzuye ko mu ntangiro z'ukwezi kwa cumi aribwo azafata icyemezo gihuza cyangwa gitandukanye izimanza zombi bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
tuve mu Rwanda twerekeza mu Bubiligi Perezida w'inama y'abadepite izasesengura uruhare rwa leta y'Ububiligi mu gihe cya gikolonize mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Vutel de Vrinch yatangarije ijwi rya Amerika ko umubiligikazi ukomoka mu Rwanda Laure Uwase akomeje imirimo ye mu kanama k'impuguke inkuru irambuye Venuste Nshimimana
Ububiligi bwashyizeho akanama kazasuzuma uruhare rw'ubukoloni mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa Vutel de Vrinch yagiranye n'ijwi ry'Amerika yavuze ko bazasesengura uruhare rw'inzego zinyuranye z'ubutegetsi urwa Kiliziya n'ubwami akanama k'impuguke kazabunganira katangiye imirimo yako ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu bakagize harimo umubiligikazi ukomoka mu Rwanda Laure Uwase akimara gushyirwa muri ako kanama leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye kimwe n'amashyirahamwe y'abanyarwanda mu Bubiligi nkayibuka na Memoire et Justice ASBL ivuga ko Laure Uwase ahakana jenoside yakorewe abatutsi twabajije perezida w'inama y'abadepite Vutel de Vrinch icyabitekerezaho adusubiza ko atifuza kujya mu mpaka ariko akigikira icyemezo cyafashwe cyo gushyira Laure Uwase muri iryo tsinda ry'impuguke
Permettez-moi de juste dire que Madame Laure Uwase est un expert, hein, comme il y en a d'autres dans notre commission.
Nimunyemerere mbabwire ko Laure Uwase ari impuguke nkuko hari abandi mu kanama kacu. Twasanze ari ngombwa rwose ko mu itsinda ry'impuguke bamwe bahagarariye diaspora. Kandi Laure Uwase ni umwe muri abo banyarwanda ba mu Bubiligi.
Donc le but c'est vraiment d'impliquer aussi autres organisations de la diaspora. Et autres interlocuteurs
turifuza ko n'andi mashyirahamwe y'abanyarwanda baba hanze bagira uruhare mu mirimo y'akanama kacu kimwe n'abandi bari mu Rwanda twasabye itsinda ry'impuguke gutega amatwi n'andi mashyirahamwe y'abanyarwanda kimwe n'ibindi bice byigisha amateka muri Congo mu Rwanda no mu Burundi
rwandaise autant que les départements d'histoire au Congo rwanda et burundi
Vutero de Vrint yakomeje asaba abagize itsinda ry'impuguke kutarangara no gukora akazi bashinzwe mu bwuzuzanye, yongeyeho ko icyegeranyo cya mbere kitazaba ari igitabo cy'amateka, uko ahubwo kizaba ari nk'igishushanyo mbonera kibizwe ku mateka y'ubukoloni n'igishobora gukorwa kugira ngo habeho ubwiyunge. Bivuze ko izo mpuguke zishobora kuzakomeza gukora imirimo icukumbuye. Akanama k'abadepite nikarangiza imirimo kazafata imyanzuro kemeze n'ingamba gahereye ku ruhare rwaba rwiza cyangwa se rubi ububirigi bwaba bwaragize mu gihe cya gikolonize.
Ni twebwe tugomba kuzatanga ibisubizo ku bibazo bya politiki bigaragara tuzaba twabonye. Twibaze niba ububirigi bukwiye kwemeza imvugo nshya, niba bugomba gusaba imbabazi, gutanga ingurane, gusubiza ibyatwawe, ibiranga ubukoloni ku mbuga rusange. Ni twebwe tugomba gutanga ibisubizo n'imyanzuro byo mu rwego rwa politiki.
Vutero de Vrint yongeyeho ko akanama k'impuguke karimo gategura icyegeranyo cya mbere kizafasha abadepite muri uwo murimo, avuga ko ukomeye kandi wihariye kubera ko Ububiligi aricyo gihugu cya mbere cyatangiye gusuzuma uruhare cyagize mu gihe cya gikolonize. Icyegeranyo cya mbere cy'akanama k'impuguke kikaba gitegerejwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tuve mu Bubiligi tugana mu Burundi. Umuntu umwe niwe wapfuye, babiri barakomereka mu gitero cya grenade ebyiri cyabereye muri zone Buyenzi mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu rukerera rw'ejo kwa kane. Abantu batatu bafashwe mu bijyanye n'amaperereza. Eroje Burika neza afite inkuru irambuye.
Izo grenade zatewe igihe cy'isaha icyenda zibura iminota cumi n'itanu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyiriye uwa kane, nk'uko abaho muri karitsiye na zone Buyenzi babyemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 ku ibarabara rya kabiri aho zaturikiye, asaba inzego z'umutekano kongereza uwucungera. Abanyagihugu nabo bahamagarira gusubiza ibirwanisho batunze batabifitiye uburenganzira.
Nyine twosaba kuko twese turi hamwe n'inguvu abarundi tugakorana twese joinika gavumenti y'igihugu, kuko ibyo birafise ababigenewe. Ibyo bigwanisho nyene umva biri mu banyagihugu nibyo twese twokorana, tugira ngo turabe nyene byova mu banyagihugu bodisaba mu bisanzwe yuko boba hafi na twebwe. Nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaha anyu kugira ngo tubandanye ducungwa, kuko korana ko tuba ku mazi naho umuntu yokwicaye gutera no mu mazi akigiye.
Umubanyi w'uwishwe nabamenyesha ko abantu batinye gutabara kubera izo grenade zaturutse ziyungikanije.
Kumva twese twari tujyanye turabyuka, ko grenade ya mbere n'iya kabiri byagiye bikurikirana. Bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo, abanyu bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu. Hariho aciye afira nyene umubanyi wacu bari muri mwoge uhuye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Leonard Banuma, mukuru wa Serire Kigaramango yabereye mu ico gitero, yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye abamenyeshamakuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyene aho nsanzwe mba, ngarumva telefone yavuze. Batelefonye bati tutabarize twebwe tugishobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya Portuguese Civile ishobora kudufasha kujyana abajya kwa muganga. Nagerageza gutelefona ku polisi, nageze gushika ngaha imodoka yamatwashwa n'abapolisi bacyara bajyana kwa muganga. Hari hakomeretse bane n'uwo yaciye apfa.
Bantu masaba ko bagejeje umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyururu myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Kubera muri ibi bihe biko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano, nuko bahora bakatwongereza abajejwe umutekano mu mwaka karere. Kwa karere karimo abantu benshi cyane kandi karahita, kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi ko zizi kibizo zishobora kujabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa. Hari n'amayirago yo gucamwo bivanye n'uko atamabarabara hari. Inko z'ikibiduteye birayorohera cyane kwiruka. Mwo twegereza inzego z'umutekano zikama zitugendera kenshi cyane gusumba. Nta n'umwe yashoboye gufatwa kandi kugeza n'uwo munsi nta n'umwe aramenyekana. Umutekano muri zone ya Buyenzi n'ukuri yari amahoro, nta ngorane n'imwe yari ihari. Ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagiye.
Mu butumwa bugufi bwarungitse ibitangazamakuru, igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza, bose baba hafi y'ahaturikiye izo grenade. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'imiburiburi, abantu umunani nibo bamaze kugwa mu bitero bya grenade ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo n'intara ya Bujumbura. Batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge, umwe mu kwindwi muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura, mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa Gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mupaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura, hamwe n'uyu yari yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu Buyenzi. Eroje Wika neza, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
indi nkuru turagezaho ihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi ejo ikiciro cy'akabiri cy'abarundi bava mu nkambi impunzi y'amahama mu Rwanda baratahutse Pierre Clave niyo nkuru yagiye kureba uko bambo ku mupaka nemba Gasenyi adutegurira inkuru
ibyishimo nto kumva byasa
oya niko numvise ko yari hameze neza
eje meze mpa gutaha kuko numvise ngo Burundi ari amahoro
turi ku mupaka w'Gasenyi nemba ugabo Rwanda no Burundi abone impunzi z'abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bagezwe hanini n'abagore n'abana bose hamwe akaba ari imiryango 172 babwijwe ijya Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu c'amavukiro bagasaba ko bofatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke
twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera kurezidu ziturabuza none twaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
tujye basaba yuko mbodufata neza umutekano bakatubindira umutekano tugisubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
abatahutse kuri uyu wa kane ni igice kigira kabiri abandi bangana nk'abo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka
hariho n'umuhungu wacu nyine tubana mu rugo ubarahara amahoro mu cyukuru nibo bicera baduhamagara iminsi yose tuti mutaye n'amahoro
ikambi ya mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'abarundi zirenga 60,000 abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho
abantu bashobora kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kugabaramwe n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yuko bwanje amahoro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe biza mu Rwanda ari nabwo bwitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu gita impunzi na byinshi ubwo bushikiranganji bwashimye gushikiriza gusa ujejwe kumenyesha amakuru yabwijwe rya Amerika ko n'ubundi wese yifuza gutaha yo bisaba maze agaherekezwa ubwo bushikiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka canke bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo Leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara y'agati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi Pierre Nkurikiye yavuze ko Burundi bwifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri kundwi
Leta y'u Burundi turanezerewe kubona dusubiye kwakira abavukanye bacu bari barahunze igihugu tubamenyesha yuko ubushikiranganji atacho butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe murumva yuko tubikoze gucyo abantu izo mpunzi zo zitahukana ningoga cyane
yamara baserukira hashtag cyo kime n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri kundwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi gusa bizeza ko ico kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cahuriranye no kwakira abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubera ikiza c'umugera wa corona abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda
batwiteza bashika hafi 140 ariko hari habashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu hanyuma tugaza tukaraba ko nabo tukoshaka kubakira twari twatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiwe fatiriwe mu Burundi nizo ngingo zo gwanya corona barenga 20 ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twatwababwiye yuko ngabo bari ngaha isahazi 2 kibaza yuko bizoheza bigakogwa mu misiri imbere
yamara harabandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kuberekiza cumugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukeze bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemwo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka Pierre Claver ni inkuru ku mupaka w'Agasenyenemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi ahantu ho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko tuzabibashe kwakira ibitekerezo cyangwa se ibibazo byanyu mu kiganiro muri isanga nk'uko byari bisanzwe kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizeye ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubitegura no kubibagezaho. Nibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema byashyizwe hamwe na Facil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Turikiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibaha Atlantic OTAN bimaze imyaka 70 bicuditse. Ugukorana hagati y'ibyo bihugu gufatiye ku nyungu rusange hagati yabyo no kubahana gushimikiye kubisata bijanye n'umutekano ugufashanya mu by'ubutunzi n'ibijanye n'agateka ka muntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije kandi na Turikiya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba gufashanya muri ico gikorwa n'ikintu gikomeye cyane hagati y'ivyo bihugu bibiri Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Morgan Ortagus avuga ko kubera ivyo bihugu byombi byagiye hamwe mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba Amerika iherutse kwerekana ko idashigikiye na gato Ingingo ya Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yukwakira abategetsi babiri b'umugwi Hamas mu gisagara cya Istanbul ku itariki 22 y'ukwezi k'8 nguko Morgan Ortagus abivuga Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi byashize umugwi Hamas ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba abo bategetsi babiri b'umugwi Hamas bakiwe na Perezida Erdogan bari ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu umugwi Hamas wiyemeje kuzimanganya igihugu cya Israel no gushyiraho leta igendera ku mategeko y'idini rya Islam kuva ku ruzi Yorodaniya gushika ku ibahari Mediterane ibitero byabo by'iterabwoba bikogwa kenshi ku basivile bigwanisho by'uwo mugwi birimo misira amabombe y'abiyahuzi imbugita n'amayira y'iterabwoba yo munsi y'ubutaka Ismail Haniye umuyobozi akomeye mu bya politiki umugwi Hamas ni umwe mu bo Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yakiye mu gisagara cya Istanbul igihe Haniye iyongerwa ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu mu mwaka w'2018 ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko ari umwe mu bayobozi bakomeye bagira iterabwoba ageramiye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi umenyesha ko ageramiye umugambi w'amahoro kandi agira ibitero ku bihugu bya Misiri na Israel bicuditse na Amerika Umuntu wa kabiri Perezida Erdogan yakiye n'icegera cy'umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas Sari Al-Aruri. Al-Aruri yagirijwe ko yagize uruhara mu bitero by'iterabwoba bitari bike hamwe no kunyuruza abantu. Niwe muntu yatangaje ko umugwi Hamas ari wo wagize igitero cy'iterabwoba mu mwaka w'2014 cyanyuruje congera gihitana ubuzima bw'imikangara itatu y'Abanyayisraeli mu ntara ya Cisjordania. Yarahaye igitigandagurwa ryabo nk'igikorwa cy'ubutwari. Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rewards for Justice watanze amafaranga agera ku $5 million z'amadola kuzotanga amakuru azotuma ahagarikwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Morgan Ortagus avuga ko inama yo mu kwezi k'8 yagira kabiri Perezida Erdogan yagiranye n'abayobozi b'umugwi Hamas muri Turikiya muri uyu mwaka. Ortagus avuga ko kuba Perezida Erdogan abandanya kuvugana n'umugwi w'iterabwoba bituma igihugu ciwe gikumigwa n'amakungu amenyesha ko bigeramira inyungu z'abanyapalestina kandi bigeramira utwigoro tw'amakungu tugutuma ibitero by'iterabwoba bidakogwa biturutse mu ntara ya Gaza atangaza ko babandanya kwerekana impungenge zabo kumigenderanire hagati ya leta ya Turkiya n'umugwi Hamas ku rwego rwo hejuru.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.